Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nange Edirwema ikaze mwese makuru yacu yo kuri isaha. Muri Tanzania kunshuro ya mbere impunzi zirenga 400 zidafite ikarita y'impunzi zatangiye guhabwa ubufasha burimo ibiribwa n'ibindi.
Ojeri imvane neza kubera n'imisi n'imaze adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira usaba abagenzi ababanye. Ndashima kandi nanezewe gusa.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana waramutse.
Urakoze editor yahera ku ruhagarara hagati ya Amerika, Iraq ndetse na Iran. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko Amerika itazova muri Iraq kiretse icyo gihugu gitanze ikiguzi cy'ikambi ikoreshwa n'indege Amerika yubatse muri icyo gihugu. Trump yabishikirije inyuma yaho inama nshingamateka ya Iraq yemereje ingingo ejo ku munsi w'Imana yo kwirukana abasirikare 5,200 ba Amerika bari muri Iraq mu kugaragaza ko bate kubiri n'igitero cya drone cyahitanye General Qasem Soleimani cya Iran yiciwe muri icyo gihugu cya Iraq. Muri kurikirane rw'aya makuru nyene, Trump aragabisha Iran ko mu gihe icyo gihugu cyohirahira kikihora ku mujenerali wayo yishwe na Amerika mu ndwi iheze, atankeka Amerika izotera ibibanza ndangakaranga vya Irani. Ntiyatomoye ivyo bibanza ivyo ari vyo, ariko abahinga mu vy'amategeko bavuga ko gutera ibibanza nk'ivyo ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu. Perezida Trump yashikirije kandi ejo ku munsi w'Imana ko ashobora gushyira ahabona amakuru y'iperereza yakoreye ko mu gusigura icyatumye yica uwo mujenerali Soleimani. Abashingamateka ba Republikani batari bake barashyigikiye iyicwa rya Soleimani, mu gihe abademokrate nabo bemeza ko Soleimani yari umwicanyi karuhariwe. Ariko ngo kumwica byongereje ubwoba ko Amerika na Iran bashobora gutana mu mitwe. Kuri iyo nkuru nyene, Leta ya Iran yashikirije ko itazokongera kwigerera ku rugero rw'ubumara bwa uranium ihingura, ubutumwa busigura ko ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu ya nikleyere yo mu 2015. Ingingo ifashwe na Iran nko kwihora ku rupfu rwa General Soleimani haraheze iminsi ibiri yiciwe i Baghdad na Amerika. Ariko iyo tangazo ntirigaragaza ko Iran igiye guhingura ikigwanisho cya nikleyere. Iran yavuze kandi ko izobandanya ikorana n'ikigo mpuzamakungu kigenzura ibirwanisho ruhonyanganda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, intagondwa za Al-Shabaab zarishe abanyamerika batatu ejo ku munsi w'Imana inyuma yo gutera ikambi ya gisirikare mu ntara ya Lamu muri Kenya ikoreshwa n'igisirikare cya Amerika hamwe n'icya Kenya ku rubibe na Somalia. Abo barwanyi bateye ikambi yitwa Manda Bay basambura indege za Amerika zitari nke hamwe n'imodokari imbere yo gusubizwa inyuma n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'aba Kenya. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, kishikiza ko batakaje umusirikare umwe hamwe n'abakozi babiri bakorera icyo gisirikare cya Amerika. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabaab warigambye ko ariwo wagavye icyo gitero. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni iryo ry'umutekano ku isi irakorana kuri wa mbere mu mwiherero ku kibazo cha Libya. Ni mu gihe Turukiya yatanguye kurungika inteko zayo muri ico gihugu, byashikirijwe n'abadiplomati ba ONU ejo ku munsi w'Imana. Turukiya ivuga ko igiye gushigikira leta ya Libya y'Tripoli yemewe na ONU. Ibi biganiro byo kuri wa mbere byasabwe n'Uburusiya kazobara karyo ka mbere. Ako kanama ka ONU kajeje umutekano kazoba kagize mu kwiheza ibibazo by'umutekano muri Libya n'umuzo w'inteko za Turukiya.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika arakoze Aloyz Bigirimana twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 aho ni ku mugoroba naho mu gitondo ni kuri metero 26.31 na metero 41 ushobora kandi kudukurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com amakuru yo mu karere yo mu kanya
Wanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika ari ho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Munkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutendere mu gihugu cya Tanzania abarundi bagira kuri 400 bahawe ibiribwa bwa mbere n'amakarita abaho uburenganzira bukwiye kuba mu nkambi nk'impunzi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin yavuganye n'izo mpunzi ubwo zari zikimara kwakira ibyo biribwa n'amakarita
Uwo mugambi urimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa izo mpunzi zirimwo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi Nyarugusuna Nduta atabyangombwa zifite zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye bacu bariye yuko bafite munezero ntange
mujeri yumva neza kubera n'imisi narimaze adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanyi ndashima kandi nanezewe gose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogena gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazufasha nka kumwe nje bahora bamfasha
jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka 2 irikwira kwira taka difuse ndumva mahoro kandi ndumva ndyohewe cyane kuko nk'ubu ibyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera badafise amakadi mu nkambi aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi
mwaka 2020 n'ukuri mbona menga ni migisha kuri jewe kandi nyene ndenge irandengeye kweri
naho biruko si bonse baronkeje ayo makarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi abahungabanya umutekano mu miryango hamwe n'abahungutse bongera barahunga
hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika cyangwa ugasanga ntimwimvanamo nabo wasanze no bafite ifomu kubera mutaba mufite ifomu mwese ugasanga nyene barakwinuba ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane dutanga umwaka mushasha neza natubu turaronka ifungurwa n'ukuri turashimira UN ku cyumviro yumviriye
naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR dukomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenerwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro
tuje nosaba n'ukuri nuko nacyo tugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nk'aho tubaye hari usanga dufite inzoya tubafite ibitenge nazibitenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usanga ihari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza ivureta n'ubwo burago tujyama ko ndetse n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amazi
kandi icyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatuyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonswa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronswa kubera bayi mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronse amafomu gahari abandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera no nubu hariho nabari twashitse kuri yubone bariko bararira sinzi ko yari ico bizoge mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda yubone cyane yari kuye kurondera kweri barabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mubanze
kicyo no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira abantu ukuntu barya n'inkambi ya mutenderi kuko hariho nk'aba mamusa ngafise abana batatu babiri bashumbye ku muntu afite ifomu uwo muntu na afite ifomu abafise igitigiri cinge abamuha urumva hiyongereka abana batatu n'uwo mumama uwo muntu na usanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu cyukuri aro nk'utwafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze 2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kugwijwi ya Amerika.
Imvura y'umuhindi ikomeje mu gice cy'Afrika y'Uburasirazuba ikomeje gutera ibibazo bishingiye ku myuzure mu Burundi. Abantu barenga 500 bo mu ntara ya Cibitoki basenyewe inzu niyo myuzure ndetse itembana imyaka ari mu mirima yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Abatanye ingo zabo bose bahungiye ku mashure aho muri zone Masango bari ku ishure nshingiro rya Kibati mu gihe aho muri zone Ndora bakiriwe ku ishure nshingiro rya Myave. Abavuga ko atacepo cha ruguru bagifite muri kino gihe.
Twebwe twagize ingorane z'ibihomoka cyaduhomokeye amazu amareyo n'imirima iragenda duca tuburaho tuja twace tuza ngaha badushaka ku mashuri tuba twakambitseho izindi ngorane zatuzanye aha sineza hatuzanye tubagowe twahangayitse mu bibondo
jewe inzu yarahomotse n'ibihomoka byaradutwaye twace tuza gucumbika ku mashuri tatu buzima ko muntu cyatwa ku mashuri urumva ni nka mu buhungiro ntacyo tujya ntacyo twimari
none ubutiri ngaho ko turabura icyo tujya imirima yose yaratwawe nta kintu dufise
gihomoka kimwe cyaraje gihera imbere y'umuryango kirashishima kijebe ugikindi gihomoka gica gihera haruguru gica gihita kigwa ku nzu none jewe ubwo babuca buramfata jewe n'abana tucama turapfama
ubwo bwo basi bwo bwonyene bafise mu gihe gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure buca gitangura bafite impungenge z'ukubura bakiri ku musaya bitewe n'uko batandara mu masomero
ubwo baturabufise ni bwinshi urumva n'abanyeshuri bazotangira ataho tubona natwe tuzoca tuje gusaba leta yuko yotwegeraniriza nk'ahantu yobona yocidushira
bimeze nabi cyane kwanza ntijyambere jewe inzu yose yarabomotse icyo dusaba kubera tuzosubira muhira hose haratwawe kosaba leta yuko yodushirira ahantu bakaduha ntikigwati tukabamo nta kundi kandi dufise ubwoba bwoko amashuri abucatangura none tuzoca tuva abandi tuzoja he aba rero mudusorushire imbere murabe ko leta yotwaba akagwati kakanyavu twoja
none icyo nosaba leta jewe noyisaba yuko botushakira ahantu twoba nukuri twebwe turahangayiswe gose
umukuru wa zone Masango
aha aba bene igihugu bayiranije ngaha nduko baragowe bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri aka karere cyangwa karere gusa ariko twumva ko muri aka karere yabaye ndende muri komine bitwaza ibintu n'abantu abantu bamwe baratwawe abandi ibintu bya biragenda ariko ubwo twashe tugira kandi tukibufise n'amazu yabo yaba abantu bari ngaha yabomaguritse batyaba bari kumusaya hageze kwa mungu uriyo bava niyo baja mbere twari twanabivuze muri konseye kumina yaheruka kuvuga ati abantu bavuze iyo bava niyo baja tuvuye muri iyo konseye niho baca babona iyo bava niyo baja bacaca ku mashuri none cyaho tubashira twemera kubashira muri aya mashuri turasaba umuyobozi aratwemerera rero ntako tubabagira naho boza kwikwita mu warafite nk'utuntu twari musinzi twaragiye umuntu abiragira cyane ubwoba kuba ko risebe ryateye abene igihugu bari ngaha ku ngo ni 47 gushika zihari twabonye ziraraha ariko hariho abandi bari hijya duharuye imiryango yabo irashika 300 hamwe n'abana babo leta yora bicyo yokora bamwe bagenda bashika ku bantu babashikeko barabutwo baramiza kandi tugasaba ko niba bishoboka kuboneka nk'andi hantu kumbe ho bikigwati kuba kigwa cyane baritendetseho imbere ku basubira mwizo kuko mwizo ngo zanaho bogenda ntababikurosaye ntako nibanza bigaragara
eka nashaka n'igaba umuyobozi w'ishure nshingiro rya Kibati niko abona ibintu ahamagara inzego zibijejwe gutabara hakiri kare kuko asanga n'indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kurandagata
narije amashuri kwambira buca atangira ko barara muri ayo mashure ndega bizogenda gute cyo ni kibazo na leta no cyangwa ndayibaza kugira ngo yishure kindi kintu nacyo cyaciye kishika dusanga dufite abana 368 harimo abakobwa n'abahungu basokera mu tuzi kwa sugume tubi noneho nitwo tubi twadusakaje amahuba twaracubomwe n'imvura ubasiga akazu ka sugume kamwe mbega nshamba za leta mbega 368 abo bana b'abahungu n'abakobwa bazogasokeramo ari kamwe najya dufite abana babigeme baba bakuze ikindi nacyo twaraduhuye n'ingorane kandi imvura nukubera twabanze tugashimira leta n'umuvyeyi kuko yararavye yuko iryo shure yohava igaburira abana abana hari umugambi mwiza abana barafungura ariko gusuba hari ingorane twaraduhuye nayo bivanye n'imvura amazi yaracitse ubu mbega ko muri stoka rinja zasigaye narya abana bahise bafungura mbega bizogenda gute mbega abana bazoje badakaravye mbega babavye bazaba kubiteka bazobiteka gute bo duha amazi byihuta kugira ngo abana ntibaze bahure n'ingorane barabicyo bafashe kuko ni ingorane ashobora kuhava abanduye n'ingwara n'amatwara cyari nabivuze ko yabomotse mbega bituma he kibazo nyine kuko dusha tubaza mbega tuzofa tureka abo babyeyi bahuye n'ingorane bagume mu mashure abana bagume hanze
imyuzo riturutse ku mvura y'isegenya imaze imisi yibonekeza mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize Burundi mu kiringo cy'amezi abiri gusa abantu barenga 45 baramaze guhitanwa nayo abataramenyekana igitigiri nabo bari kurengero intara cy'ibitoke iri mu raruka bushe burengero niyabuze benshi muri komini imwe ya Mugina yonyene mu ntango zo kwa 12 umwaka uheze abantu 27 barapfuye abagera ku 9 nabo bari kurengero eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
rakoze eloje umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka wasohoye icyegeranyo cyerekana ukuntu uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe muri icyo gihugu umwaka wose 2019 n'inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Pierre Claven iyo nkuru
Ishyirahamwe Ligue Iteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga 1000 nabo bafungwa mu buryo Anshere niko yagize atwara Ligue Iteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka wa 2019 ishyirahamwe Ligue Iteka ryashobora gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 byatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 basinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mu mategeko
Na wabiru uko, ayani mashaa makorela mugihugu mulito gisata nga Foricone F, ligwani kimenyane na kamgana wa mama, jamiri la kule ibili, mulibe na yomaraporo, Gerard Hakizimana atwara Foricone F, avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifashe neza mu gihugu.
Twagiye twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi. Amashyirahamwe atemewe n'amategeko tubemeza ko agateka kazi na mukana turi byabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashiriza ni binyoma ni muri yangende uko amaberekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu atabibazo bihari aya muhiri kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'abantu atari byo
Ligue Iteka rimenyesha ko amashami nkayo akorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwa kubutegetsi Ashani ko yagize avuga ko bafite n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina yabishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'2019 abagirizwa gukora ayo mabi Ligue Iteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cyane cyane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi
ahadutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire uko turabona ko inguvu abastanteri bashyiramwo abatwara amasecteur abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ivyo rero biratuma Ligue Iteka yumvira ko leta ibizi gituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe
gusa igipolisi mu kwezi guheze cyakaniye ijwi rya Amerika ko kidahotera abanyagihugu Pierre Nkurikiye avugira igipolisi
abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru afise na yakera cha ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora kandi vyose twa turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga kwikira by'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa igipolisi c'Uburundi.
Rigiteka rihamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwice abo bantu bakora ayo mabi ibashengeze. Tugasaba nuko imigambwe nayo nyene yaba umugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bwo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanye bajyana. Tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko ubufasha muri kino kiringo bari aba matora ariko arategwa kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane. Tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyotuma basubiranamo.
Ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi. Gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'2017 Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ibyo byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'imikino, shampiyona y'umukino w'umupira w'amaguru mu Rwanda yarakomeje muri iyi weekend. Umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko byari byifashe i Kigali mu Rwanda.
Mu mpera z'icyumweru gishize, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 16 ari nawo utangira icyiciro cy'imikino yo kwishyura. Ejo ndi kwa 6 habaye imikino ine. Ikipe ya Kivu Sport yanganyije na Etincelles FC gusa ku busa kuri Stade de la Mitié kumena. Kuri Stade ya Bugesera, ikipe ya Bugesera FC yatsinze Heroes FC igitego kimwe ku busa. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya APR FC yaguye miswi na AS Kigali zinganya ubusa ku busa. Eric Nshimiyimana umutoza w'ikipe ya AS Kigali avuga ko nubwo yaje ashaka amanota 3 bikanga ngo ni nota rimwe ntacyo ritwaye.
Yena gukora ari match kuri twebwe twaye shaka ya gutsinda tubona amanota 3 nibaza ko uritseze bigwa plus de chance yo gukomeza mu mukino kakongera icyizere ariko ntabwo byakunze kuri jyewe. Navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota 3 ariko nabyo ntabwo twabiye n'ikipe ntoya twabiye n'ikipe ifite icyizere cyane ni nkaho twari dufite amanota twese angana nanjye ko waza gukina umukino ufunguye cyane ariko ni nkaho twese twakinaga umukino umwe ndabyakiriye kuriya nota rimwe ntakunze.
Uyu mutoza kandi yagize icyo avuga ku mikinire y'abasore babiri aherutse kugura muri Gasogi United aribo Jean Bosco Kayitaba na Felix Ndekwe.
Urugi Ndekwe na Bosco n'abakinnyi beza kuko nashaka twakoze nuko twese twabakurikiranye cyane tuzi ubushobozi bwabo. Nasubije amaso inyuma kuri jyewe na coach Eric nabonye ko ari abakinnyi aribo muri faza ya bara abakinnyi bari berekana urwego ruri hejuru ukuntu bakinnye ku mukino wa mbere bakina na Ate kandi urebye ntabwo turakorana nabo cyane baje kiriya cyumweru gishize nubwo ko ni cyumweru kimwe gusa tumaranye nabo ariko nibaza ko ari abantu bazadufasha kandi nabo wabonye ko ari abantu abakinnyi bakinisha ubwiyeye bari tekniko bari bomb badatakaza umupira n'importe comment nibaza ko bazadufasha cyane.
Imikino ine isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri Stade de la Mitié kumena, ikipe ya Marine FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bibiri kuri kimwe, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri Stade Kigali Nyamirambo, kuri Stade Golgota i Nyagatare ikipe ya Sunrise yanganyije na Police FC ibitego bibiri kuri bibiri. Mu wundi mukino, ikipe ya Musanze FC yatsinze AS Muhanga ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane Musanze. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 16 wa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38, Lyon Sport ni ya kabiri ifite amanota 38, ku mwanya wa gatatu turahasanga Police FC n'amanota 33, Mukura Victory Sport ni ya kane ifite 25, ya gatanu ni Kiyovu Sport n'amanota 23, Bugesera ikaza ya gatandatu nayo ifite 23, ikipe ya AS Muhanga ni ya karindwi ifite 23 nayo, ku mwanya wa munani hari Etincelles FC n'amanota 21, ikipe ya cyenda ni Sunrise ifite 20, Marine FC nayo ifite 20 ikaza ya 10, ku mwanya wa 11 hari Gasogi United n'amanota 19, AS Kigali ikaza ya 12 n'amanota 18, ya 13 ni Musanze FC n'amanota 15, ku mwanya wa 14 hakaba Espoir FC ifite amanota 12, ya 15 ni Gicumbi FC n'amanota 9, naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni Heroes FC ifite amanota 8 n'umwenda w'ibitego 18. yari Claude Munyandinda ikigali.
Tugume makuru y'imikino mu Burundi, igice cya kabiri cya shampiyona y'umupira w'amaguru nticyahiriye ikipe ya Messagerie Ngozi yari ku isonga nyuma yo gutsindwa na Lydia Ludic Sport for Africa igitego kimwe ku busa. Naho umukino wa karate wa mukino mu bakobwa ugiye kurushaho gutezwa imbere, ni inkuru ya munyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana ikigali.
Kuri no w'Imana niho hasozerwa mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa rya karate rihuza abana bari hagati y'imyaka 5 na 15, ihiganwa ryari rigenewe abigeme gusa. Iryo higanwa rikaba ryitabiriwe n'abana 71, harimo 42 baje bava mu ntara zo hagati mu gihugu na 29 bo mu gisagara cha Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya karate mu Burundi amenyesha ko batunganije iryo higanwa kugira abana babigeme bahurumbira urwo rukino.
Iriganwa rero ni iganwa ryiza, kwa ni iganwa ry'abana babigeme. Icyo rigamije tuvuga tuti karate kazuza ka karate zitwegwa abakuze n'urwaruka. Kubera rero twavuze tuti n'abakobwa turakeneye ko babo benshi muri mu masiporo na cyane cyane muri karate, nk'uko bisabwa yuko intumbero yoba yuko kuba 50% abahungu 50% abakobwa, mugabo cyacari kure iyo ntambwe. Nico gituma cyuko turagabwira ngo dukundishe karate uru rukino abigeme na cyane cyane duhereye mu bana, kugira ngo turabe ko tubataba tugashikana cyo gihabwa kinini.
Adija n'umwana umwe yitabira iryo higanwa amenyesha ko karate imbere ya byose ibigisha indero, agasaba abavyeyi kurungika abana babo muri ugo rukino.
Muri rukino biradufasha cyane, turanonora imitsi, tagira nyene ingufu, twagira kuraje yo kubandanya, baratanga indero kandi bigatuma abana bagira amagara meza. Hariho ababifata ngo ni ukugwana n'ukwicana, ariko nabwo ari ukwicana na gato, ni ukwigisha hama tukaronka ubumenyi.
Mu mupira w'amaguru naho kuri uno wa gatandatu niho igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru cyatangura. Mu rukino rwasozera umunsi wa mbere w'inkino z'igice cya kabiri, Oman Ntakagero umenyereza mushasha wa Vitaro yatanguye atsindwa na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa. Yamenyesheje ko yabuze amahirwe gusa.
Nibaza yuko ibibanza bine turacyagize kuko turaba gatandatu. Nibaza yuko asigaye match 12. Kubananya dukora hanyuma turabe ko muri izo zine nkuko babisabye tuba turimo gutsindwa rimwe, se kuvuga ko byose babihetse kugera ku igori ryacu. Nibaza ko bagezeyo nka rimwe cyangwa kabiri, mugabo bagize amahirwe kandi muri futuboro nuko iyo ugize amahirwe ugashyira imbere y'igori ugatsinda, maze ishobora guhera urose ukazimu ugatsinda. Twe twaronse amahirwe menshi, mugabo ntitwashoboye gutsinda.
Mu zindi nkino, Musongati yatsinze Reliere ibitsindo 3-1, Lydia Ludic Sport for Africa irahira Messagerie Ngozi yahejeje igice cya mbere cyiganwa mu kibanza cya mbere ku gitsindo kimwe ku busa. Ngozi City yari yarangije icyo gice iri mu kibanza cya nyuma, yatanguye neza mu gutsinda Bumamuro ku bitsindo 3-1. Urukino nago rwari guhuza Olympic Star y'Imuyinga na Interstar, rwabaye kuko bamwe mu bakinnyi ba Interstar atabibaranga bari bitwaje licence de joueur mu Gifaransa. Mu gihe Olympic Star yanse gukina yibaza ko icyo itsinda ku maga, Yusuf Mosa arongoye igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, yavugiye kuri radio y'igihugu ko nyabona Olympic Star tegerezwa guhanwa kuko siyo yari igejwe gufata ingingo yo kudakina. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,070, n'ibihumbi 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi. Dushimire Engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbil Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru, ndetse nshimire n'abanyamakuru bacu hirya no hino bagize umusanzu batanga kugira ngo aya makuru tuyabage zeho. Muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza kandi mbararika ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'amahiro.
What is